VOA. Ini Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika yabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Niwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 23 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Undikije.
Abamurashye ntaho aramenyekana kuko abo bari kumwe umuntu agiye kwitaba telefone bagasigara bicaye hama bumva amasasu nta wamuherekeje kugira ngo abone abamurashye bari
kumwe. Uyo ni icegera cy'umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi Moise Nkurunziza avuga kwicwa ejo ku munsi wa kabiri rya Major Muhimpundu Didier. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi arimo urubanza rw'abantu 9 bagirijwe kuba bari mu mirwi yitwaje ibigwanisho hamwe n'inkuru yerekeye igiciro cy'ikawa cyagabanutse turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umusirikare w'ipete rya Major Didier Muhimpundu yahora ari cegera cy'umuyobozi atwara igisata cy'amagara y'abantu mu biro by'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare yaragandaguwe ejo ku munsi wa kabiri igihe cya saa moya n'inusu yo mu ijoro ku murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura. Hanyuma umupolisi aranyuruzwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bambaye impuzu za gisirikare. Ubwo bwicanyi bubaye inyuma yaho kuri uyu wa kabiri ku muhingamo umusirikare w'ipete rya Lieutenant Colonel Darius Ikurakure arasiwe n'umuntu ataramenyekana mu biro by'ibiro bikuru vya gisirikare. Ni inkuru ya mugezi wacu Eloge Willy Kaneza.
Uwo musirikare yishwe nk'igihe c'isaha imwe n'igice z'ijoro. Inzego z'umutekano zemeza ko yitavye telefone acasohoka mu kirabo aho yariko yivunira akanyota na bagenzi be, hanyuma arasirwa kw'ibarabara. Gushika ubu abishyo ntwaza ngabo ntibaramenyekana nk'uko vyemezwa n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza.
Abamurashye ntibaramenyekana kuko abo bari kumwe umuntu agiye kwitaba telefone bagasigara bicaye hama bumva amasasu nta wamuherekeje kugira ngo abone abamurashye bari amatohoza yatanguye ngo rero bamenyekana abantu baje bagakora iryo bara mbere baheze bakirikiranwa n'ubutungane bahanwa.
Nk'isaha imwe imbere y'uko Major Muhimpundu yicwa hari humvikanye amasasu mu buraruko bwa Bujumbura karitsiye ya Carama zone Kinama muri komine Ntahangwa. Abantu baba mu micungararo bemeje ko hari umupolisi yaguye muri iyo. Igipolisi kirabeshuza ayo makuru kikavuga ko inyuma y'ayo masasu hari umupolisi w'igisongerezi yanyurujwe ariko atawo kwemeza ko yishwe mu gihe atakize gaciba kiraboneka.
Yarasanzwe ari kumuhana iwe akaba yaranyurujwe n'imodokari ifise imparati ya gisivire double cabine ikaba yarimo abantu bambaye umwambaro wa gisirikare. Ugushika ubu rero nta makuru y'ico cyisongereza aramenyekana kandi murumva ko bamunyuruje ivyo ko abantu bariko baravuga ko babaramwishe kuko nta kizi gaciwe kiraboneka. Nibaza ko iyo baramakuru adatohojwe neza ko bavuga ko babaramwishe mu gihe kizi gaciwe kitaraboneka ntawo kwemeza ko yapfuye. Turibaza ko inzego z'umutekano ziriko zirakora nacyo cifuzo kugira abamutora kiri muzima ariko amatohoza ariko araba kugira ngo hashobore kumenyekana abantu baba barakoze iyo bara bakamunyuruza.
Uwo mupolisi bivugwa ko yarasanzwe acungerera ubuzima umushinga amateka abaho mu Carama ariko mu gipolisi bamenyesha ko ayo makuru atarayo kwizerwa.
Twebwe amakuru dufise mu bushiranganje nuko ico gisongerezo c'intwaza ngabo yarasanzwe twagwa mu ikambi bita groupement mobile d'intervention rapide. Ivyo uko yoba yari mu bacunze uwo mutegetsi ntavyo turamenya.
Kiyetse umupolisi yiciwe muri komine Mugamba intara ya Bururi mu ndwi iheze mu manuka bwo Burundi nta bitero vyabimaze imisi vyibonekeza kubajejwe umutekano canke ibirindiro vyabo. Mu kiringo cy'amezi 8 abasirikare bakuru bakuru officier supérieur batanu baramaze kwicirwa ku mugwa mukuru Bujumbura mu bitero by'abantu bitwaje ibirwanisho. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri inyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Darius Ikurakure yiciwe mu bigo by'ibiro bikuru bya gisirikare, umukuru w'ingabo General Prime Niyongabo yasabye abasirikare kuguma bafatanye mu nda no kwirinda abashaka kubacanishamo mu ntumbero yo gusambura igisirikare cy'u Burundi. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Abantu 9 bafashwe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze bagirizwa kuja mirwi y'abagwanyi bari barengutse imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga ariko ntibaburanishijwe. Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yafashe ingingo yo kunguruza urwo rubanza kubera ko yasanze benshi mu baburanyi co kimwe n'umushikizamanza yashengeje kuri iyo caha bakeneye ivyabona n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze.
Aba bantu 9 bafunzwe bamwe n'abagabo abandi n'abasore bava mu ntara za Muyinga, Ngozi na Kirundo, ariko benshi basanzwe baba imuyinga na cane cane ahitwa Imurama muri komine Muyinga ni Gasogwe muri komine ya Gasogwe nyene mu ntara ya Muyinga. Bose bahagaritswe ku igenegerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze bari mu modoka yo mu bwoko bwa Yas bari bipakijemo. Bahagaritswe bageze ahitwa Ibwasare muri komine ya Gasogwe n'uburongoye iperereza mu ntara ya Muyinga ari kumwe n'uburongoye igipolisi muri komine ya Gashoho mu ntara ya Muyinga nyene bikekwa kuja mu migwi y'abagwanyi. Ni kuri ico caha nyene bari barengutse ko kuburanishwa mu ntahe y'icese kuri uwa gatatu igenekerezo rya 23 ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016. Yamara urubanza ntigwateye imbere ngo ruburanishwe idonido. Warahagarariye intahe amaze kubaza ababuranyi agasanga benshi muri bo harimo n'umushikiriza manza yabashengeje bakeneye ivyabona. Senare yaciye ifata ingingo yo kubatuma ivyabona bakazobizana ku igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka, ari naryo sango urubanza rwaciye gwungururizwako. Abo bantu baburanye inyuma y'amezi 6 bafashwe nk'uko amakuru twahawe na bamwe mu bajyango babo bari baje kumviriza urubanza. Inyuma yo gufatwa bakumvirizwa n'inyamiramabi imuyinga ikarungika dosiye kumushikiriza manza, nawe akabashengeza muri sentare. Sentare nkuru ya Muyinga yari yafashe ingingo yo kubareka bakabandanya baburana bidegemvya. Parke ya Muyinga yabashengeje ikaba itavyemeye. Gushika n'ubu aho bari mu ibohero rikuru rya Muyinga binjijwe ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2015 bikaba vyitwa ko bapfunzwe vy'agateganyo nk'uko abajyango babo bari bitavye urubanza babivuga. Kuva ico gihe nibwo bwa mbere bari barengutse mu ntayi y'icese bakaba barengutse atamushingwa manza bafise. Nubwo urubanza rutinjiye mu idonido, bamwe mu baburanyi bamaze kumva amazina y'ivyabona vy'umushikiriza manza afise bari batanguye kuvyanka bavuga ko bafise ivyo basanzwe bapfa. Umushikiriza manza akaba yaciye yavuga ko ataburenganzira bafise bwo kwanka ivyabona azanye, ndetse ko atanubwo bafise bwo kumutorera ivyabona. Warahagarariye intahe nawe aca yongera ko yuko sentare ifise amategeko yisunga mu gihe hari uwanse ivyabona. Imuyinga, Jean Bosco ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Igiciro cy'ikawa i Burundi idatonoye yagurwa mu mwaka uheze w'2015 hagati y'amafaranga 430 n'amajana 540 ku kilo izogurwa hagati y'amafaranga 440 ku kilo muri mwaka w'2016. Iyo ningingo yapfunditswe n'abegwa n'igiterwa cy'ikawa mu Burundi. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Abagabo batatu nibo batangaje kuri uno wa gatatu igiciro gishasha cikawa cuno mwaka wa 2016. Abo ni warabahagarariye urunani rw'abarinyi bikaba mu Burundi Senac murima w'isangi, warahagarariye amashirahamwe atonori kawa kowasa, hamwe ni warahagarariye ihuriro ry'abari mu gisata cikawa intercafe. Amafaranga ari hagati y'amajanane n'amajanane na 40 nico giciro cikawa idatonoye muri no ndwi turimwo. Ico naco kizoza kirahindagurika uko indwi itashe mu gihe ku mwaka uheze wa 2015 ico giciro catangazwa burindwi zibiri. Joseph Ntirabampa arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarinyi b'ikawa mu Burundi. Twamubajije kubona igiciro cikawa cagabanuwe uno mwaka umuntu agereranije n'ingene ikawa yagurwa mu mwaka uheze. Uwarongoye urunani Senac murima w'isanga ati ibintu bitari bike vyarakorotse ibiciro ku isoko mpuzamakungu.
Urumva ko bitazoroha gusigura, ariko tuzogerageza dufatikanije nabo bose n'abajeje intwari tubereke ingene isoko mpuzamakungu yifashe. Kandi kiretse n'ivyo, murazi neza yuko ibintu byose ubu bishoka ku isoko mpuzamakungu byose ubu vyarakorotse. Byaba na bya bindi biti nzahabu, byaba n'ibitoro, murazi ko ibitoro vyavuye ku madorari ijana ubu bigeze ku 38 rimba atari 28. Ibintu byose bijya ku isoko mpuzamakungu vyarakorotse. Murumva rero ko bitoroshe.
Ku kibazo cy'uko igabanuka ry'igiciro cy'ikawa idatonoye Cafe Cerise mu Gifaransa rishobora gutuma ikawa ishorwa mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, ivyabaye mu myaka iheze abegwa n'ico kibazo cy'ikawa mu Burundi barahumuriza barimye. Joseph Ntirabampa arongoye Senac murima w'isangi ashikiriza ko ivyo biciro bavyiyumviriye bafatiye kukuni kawa igurwa muri ivyo bihugu bibanye. bitandukanye
nararondeye koperative zo mu Rwanda kugira no umve entere kafira dufasha kurondera muri na yebe mu Rwanda kugira bumve ibiciro ariko baratanga mu Rwanda bo baba ariko baratanga 152 y'amanyarwanda mugabo udugije ku kivunjo nabo nyene bariko baraba amajanane arenga twafatiye rero turavye yuko atawo siga 140 ngo aje kuyatora mu Rwanda kandi mu Rwanda bari munsi yacu gato
aberwa n'igitegwa cika mu Burundi basohoye igiciro cika wacu no mwaka mu gihe hari abarimyi bikawa bo mu buraruko bw'igihugu bashoreye mu matonorero ya leta mu mwaka uheze batarahembwa abo nabo mu ntara za Kirundo Muyinga Ngozi na Kayanza baheraniwe amafaranga agera ku miliyaridi umwe n'imiliyoni 170,000 amafaranga y'amarundi ivyo bivugwa na Joseph Ntirabampa arongoye urunani ruhurikiye ngo amashira hamwe y'abarinyi bikawa mu Burundi icatunye abarinyi bikawa batarahembwa gushika ubu nibiciro byagiye birahindagurika ku isoko mpuzamakungu Laurent Nkurikiye arongoye amashira hamwe y'amatonorero asigura ko vyatumwe nuko ibiciro vyahindaguritse cyane ku isoko mpuzamakungu
isoko mpuzamakungu twari tumenye tubona izira duga buke canke gose isoko aho kuduga yaciye igumimanuka umutama wo muri ntere cafe na uko isoko yabimeze avuga igiciro ati serize ubu izirwe zibiri na 405 na 510 hanyuma bafise amatonorero bazanye ikawa yabarimyi iri ngaho baso kutatanga amahera yavuze muga ikawa niba iko baridandaza iri mu mayizini niho rero isoko ya gucigumi imanuka abantu batangura gutumuta
ico kibazo rero cararengeye abegwa n'ico gisata cikawa nkuko babivuga basigura ko bamaze kugishira mu minwe ya leta kugira igitorero umuti ku kibazo cy'uko ikaba y'u Burundi izo havi buri soko muri leta zunze ubumwe za Amerika biturutse ko ico gihugu cakuye u Burundi ku rutonde rw'ibihugu bifitaniye amasezerano yo guhanahana ibidandazwa AGOA Joseph Ntirabampa aratanga ihumure warongoye Senake muri Mawisangi atangaza ko urudandazwa rw'ikawa rudakorwa ko niyo ngingo Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
Beguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Sinkakaza. Ariko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndabaramukije nongera ndabahikaze muri kino gice cya kabiri cy'urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara rw'imigambwe itavuga rumwe na leta mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano. Abatumire ni babandi nyene babiri, Honorable Augustin Nzojibwami arongoye umugambwe Sangwe Pade hamwe na Tatien Sibomana ari mu mugambwe Iprona ishami rihurikiye mu mizero y'abarundi.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Mushinga ntayese bomana. Uno munsi wubwira gukebura ubutegetsi wo bukebura mu bintu bikuru bikuru ibi.
No kwirinda uvuga ngacuka. Mugabo reka tuvuge ibikuru bikuru. Uko sinoja mu migambi y'ubutunzi, migambi y'imibano n'ibindi. Ivyo umuntu atasinzira, atarara ntibuca, nta mwanya afise wo kwimvira ivyo. Icyambere rero no saba nuko abarundi bararushe. Ubwicanyi buhagarare bukwi na bukwi. Ubwicanyi buhagarare. Ico ndagisimitse ko kuko aha uravye ugaruka n'abandi bantu bariko barapfa muri ibi. Hamuhengere umwana avuye kwisumamo avuye gukamera abantu bari kuri mariage agasaba imbabazi abantu bambaye impuzu z'igipolisi n'imabara abapolisi n'imabara abandi bakamurasa amaso mu yandi gutya. Ibyo bintu bidahagaze
ubuvuga tubwicanye buhagarare none buhagarikwe nande
nisho nagira nko
ubugira tamenye
nisho nagira nko barire hariho ubutegetsi tubwemera tutabwemera buzobazwa ibi biri kubira kuko hariho leta iye ibarega rita barega niko bimeze hari inzego zizitwa ko zijeje umutekano ziriho ibi ziriko zirakora bizobazwa bo nibo mbere no kebura gusumba nabo mu mugambo wo buri ku butegetsi kuko ibi inzoji rwame yavuze ati gutohoza ibyo ndabishyigikisha bazotohoza baraba abantu umukomanda azoba yari muri iyo secteur azobibazwa aba batangwe uza barafatirwa ibihano wibaza kubiva he nayo maraporo ibire ntibizohagarara nico gituma abo bantu savye nshimitse amaraso y'abana b'igihugu ariko raseseka byarenze haniro icya kabiri nuko ibi byose byafise aho byavuye ubutegetsi bwemere bwicarane n'abandi banyapolitike n'abandi barundi kugira ngo iri honyangwa ry'amategeko iri honyangwa ry'amasezerano y'Arusha ariyo yasubiye gutuma abarundi bicwa mbunyamaswa ibyo tutari bwabone bicarane bavugane ingene igihugu cyosubira ku nzira y'amategeko cyosubira kubahiriza amasezerano y'Arusha cyosubira ku nzira ya demokarasi. Ivyo bitabaye ibiganiro nivyo bintu vyihutikwa agateka kazi na muntu bica bijana urumva maze kwica umuntu ugaca umutwe ukabagwa gukuramo umutima ugaciye himba vyirondoka nta wakivuga agateka kazi na muntu. Ivyo rero nivyo vyihutikwa ibindi vy'imigabe amatungo ya leta yibwa n'ibindi tuzoronka umwanya wo kubivuga mugabo abantu baryama bagasinzira wewe uziko utarara cyangwa usohotse mugabo udataha ejo uzorondera uwawe ukavuza mu bamutoye mu byimba mu ruvubu ya Karuzi bari bamufatiye aho iwabo w'abantu we wumva woja mu migambi y'iterambere ry'igihugu bigenze
ariko ari ikintu Honorable Nzojibwami yavuze ati byitohoza ntibibitohoza rimara igihe kirekire nawe mukavuga ko mubihurira koko ho bitohoza kugira uwo bikoze amenyekane mu gihe ubikoze ataramenyekana huko gwiki
vyo hagarara amatohoza nanye narashoboka muga bidahagaze nta matohoza ashoboka uko abari kubigira nibo abari gutohoza bamwe nibo bagirizwa ivyo amatohoza mva makungu dusaba leta iki idadaza ngo nta nzira ikurasha mu Burundi cyo gituma nkubwira nti leta itemeye kubona ko biteye isoni ko abantu bicwa bunyamaswa nkuko bamaze iminsi bapfa biracagoye nico gituma aba bavuga ngo abantu baratinda bagafata ibigwanisho rega ibi byose byo kudadaza nivyo bizotuma abarundi dusubira mu ntambara uko uravye abantu bariko barapfa n'ingene bapfa hari inzego zijeje umutekano abantu bazokwita twe nisho gituma mu mugambwe dusemera tuti nyabona tuje hamwe tuvugane ibi bintu abarundi bareke kubandanya bicwa bunyamaswa nkuko bapfa muri
Honorable Nzokibwami ninde zohagarika ubwicanyi buriko buraba
ubwa mbere nagira ngaruke kuri mwezi yabereye Arusha bakaganira hanyuma bamwe bakamagwana mbwa bikaruhira guhera hajya rero Arusha n'ubu ntibisa na gato igihe twaje Arusha hariho intwaro yatowe n'abanyagihugu habaye abantu baragumuka barafata ubutegetsi barica abatowe batwabugarirako twanegosiya rero kugira ngo basubize ubutegetsi abanyagihugu ubu naho hariho intwaro n'abanyagihugu hariho abantu bagomba kuyisenyura babanje kunyika abatowe kugira ngo abo batatowe baribo batwara urumva rero ni kintu bita komba afro renverse ntibisa nabigaje Arusha
nigihushane
nigihushane nico gituma nkabambere bazubazwa ibi bintu by'ubwicanye arabahera mu gitondo gushaka kumugoro bavuga ibinyoma ku maradi ya mwamba bavuga yuko amasezerano ya Arusha yoba yarahonyanzwe bavuga ko bwirizwa shingiro ryoba ryarahonyanzwe bakabyandika bakabisigura bagati bavuga bati agateka rero kabo bana baba jeune ni mugende mwugare amakartier mutera amagrenade abapolisi
mukavuga ivyo
mbanze ne kubivuga barabyandika bakabisinya agateka kanyu n'ukwejo muzogenda isaha zinaka none sivyo bavuga imisi yose gushika naho bajejwe atakazi na muntu bavuga ati agateka kanyu ni vya bindi abo bana bakagira ngo bariko barakorera agateka kabo kandi ari kinyoma camba yubusa amasezerano yi Arusha barazi neza bazogende bicare bagira ikintu bita examen de conscience nta masezerano yarusha yigize arengwa muri iki gihugu ntahabwirizwa shingiro yigize riringwa muri iki gihugu mugabe cyabaye abantu barapfa barapfuye abo rero bapfuye bazira ubusa bapfuye bazira ubusa nta masezerano yarenzwe ntahabwirizwa shingiro ryarenzwe
ninde yohagarika ubwicanyi buri ko burahitana barundi no munsi
icambere nuko bokwemera tukicerana mu biganire mugabo bataza kubesha bakerekana ahantu amasano yose yarenzwe cyangwa ibyo twashingiro ryarenzwe mwebwe izo shingiro ho baravuga bati habaye impari nkizi ziriho ca mugenda mubaze sentare ibwe irabe ibwirizwa shingiro ivyo biranditse ne sentare ntibayibajije ikishuriti ntabwo izo shingiro ryarenzwe
ariko honorable kebura uno munsi ubwikanye bikuburaba kugira buhagarare hakogwa iki gikogwe nande
abarungi kabo bantu kwita ariko muri urazi gufata ibibondo atari basirikare ukabita mu makambi wimvira ko bovaye gute no
ubone wo bitaga
mu basoda mu makambi bari forme ukabarungi kayo uni mugende bovaye gute nimuhagarike guhenda abantu nimuhagarike ikinyoma nimube onete
kubibwira tasiano
nese kandi ko ndarabe ugaraga niwe ndi atamenya ababwira abo beza kunywana ku mugoro
wawe muri tumbiritse tacubuko
nimuvuge ukuri muti hajya twagombe byicaro twagomba kwankiriza demokrasi mugabo nta masezerano yarusha yarenzwe nta nibwirizwa shingiro ryare ije yabaye byarabaye hanyuma musabe kikongwe hanyuma murabe kudaca
bihagara kuri yumeze siko bose bameze riga
gerageza na gatuwe mu bikorwa
hakogwa iki gikogwe nande
navuze ubwa mbere bwemegwa butemegwa ubutegetsi biriko birakogwa murabibazwa ibyo namategeko yiwacu namvamakungu namuza makungu niyo ntibesha paniko bimeze abandi babubazwa nabivutse iyo hageze amatohoza amatiere penal responsable umwe wese abazwa icyo yakoze
kugiti ciwe
nababwiye uri gipolisi cyangwa igisoda gikora hariho bajezwa karere kanaka hariho ababa bariko baropera muri iyo komune
abakorera
muri ako karere ibihabera utegereza gutanga raporo none izo raporo ziratangwa zishikirizwa nde uko niko bitegereza kugenda niba ntidutande ku imyikomo cyangwa tugira do la philosophie kuri icyo biretse ko uno munsi kubera ubutegetsi butabishaka bizobicu kandi abo bariko barabikora uno munsi ntibarara bimutse mu Burundi icyo canke hirya yeje bizobagaruka ko bazobyishura kuko ibintu biriko birahogwa muri igihugu ntibizokwijyana mu mategeko acanditswe uko ari ubu kandi n'ejo ntazohinduka bazoyahindura mu bindi bihugu bayahindura kugira barabe ko ubuzima bw'umuntu bwo ngo kubahirizwa gusumba ntibazosubira inyuma
turarangije cyo
gituma rero abo butegetsi buriho buvyumve buvyumvirize bubwemewe butemegwa bwabwisunza amasezerano yarusha cyangwa utayisunze ibiki ho birakogwa bizobubuzobibatswa hanyuma abapolisi nabandi bari muri ibi bikogwa bazobibazo nabonye ku giti cyabo
mu gusozera umwizerunga niki ko ejo canke hijya ejo akamo kabatavuga rimwe na leta kazogira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi
akizero umwizero si munini cyane mugabo nkuko jewe nabivuze ni mu minsi heze cende natungo nonzwe no kwizera kuko abarundi bose sabana babi ntibakeneye ko bene wabo babagwa nk'intungo hanyuma makungu nayo nyine adufasha ariko arabibona ivyo vyose ni ibintu manizera mugabo ahandi naho nkagaruka uko yaba impanuro abategetsi bo kuyisi abarundi bahurikiye mu migwi itandukanye yaba impanuro batanze zari zifise aho zishikira ntituba dushitsa
umwizerunga niki honorable Augustin Zojibwami yuko akamo kabatavuga rimwe na leta gashobora gukica gahinduye mu bijanye n'amahoro mutekano
imbere yo kuvuga umwizero nagira jewe mpumurize abatwara mpumurize inzego
ndewe ni ubahumurize nagira ni
ubahumurize abari kukivi
agiheje yas
abantu bagomba kubaga umutima ngo bazobibazwa ngo hazwe ngo bitwe bitebuke ngo nabanazi ngo niki iyo ni strategy d'attention perpetuelle no kuvuga bame umutima uhagaze ngo ngakora nkagira ico mvuze bimwe yavuga siboma natasi bihava bishikira aho ndabahumurije tuzogira komba kora ko avuga tuvuga ibinyoma tubisambuza ukuri kuko nta nahamwe ikibi ikinyoma cigeze
ikiki umwizerunga niki ko akama kabatavuga rimwe na leta kagiye kuzogira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi
umwizero uriho kuko abatavuga twe tuvuga rimwe na leta mugabo tukavuga tugomba ineza y'igihugu inzego zatubona abanyagihugu hamwe n'abanyagihugu bose bazora bate bijya none urya muntu avuga nivyo sivyo tubishire mu ngiro cyane tubishire mu ngiro
umwizero ni wose
ndo umwizero uriho ibintu bizotera imbere
reka ndagukengurukire honorable Augustin Zojibwami nibutsa ko urongo uyu mugambwe sangwe padere uvuga yuko uri mu migambwe ikibura leta
ego murakoze no hanyuma muronse umwanya muri zone
ndagushimiye nshimiye kandi tasiyesi bumana yano kwizina ry'umugambwe iprona ishamiri ri mu mizero y'abarundi akoze kwita bakeneye biganira
murakoze ariko nagira ngewe Zojibwami imyaka n'amashuri afise ntazaza aravuga ko atashika no mu gatandatu uko buca baca batwenga abadutwara bose nibize padere yarapfuze
murakoze cyane
ntacho
murakoze cyane reka nshimire n'abari baduteze yo mpimwahise mu gukurikira kino kiganiro muranirwe mu banyi no mu byanyu Jerome Nyenzima nari ndakiremesheje ndabipfurije amahoro aho mubaye
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
mu kanya turasozera amakuru yacu kuri isa hariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twashikirije twabwiye ko umusirikare w'ipete rya Major Didier Muhimpundu yahora aricegera cy'umuyobozi atwara igisata c'amagara y'abantu mu biro by'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare yagandaguwe ejo ku munsi wa kabiri igihe cy'isahimo saa moya n'inusu yo mu ijoro ku murwa mukuru Bujumbura hanyuma twavuze kandi ko hari umupolisi yanyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho gushika ubu bari bambaye impuzu za gisirikare bataratogwa ubwo bwicanyi rero bubaye nyuma yaho ku munsi wa kabiri nyene ku muhingamo umusirikare w'ipete rya Lieutenant Colonel Darius Ikurakure yarashwe n'umuntu atamenyekana mu bigo by'ibiro bikuru bya gisirikare iyi nkuru twabwiye nuko hari abantu 9 bafashwe mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze bagirizwa kuja mu mirwi y'abagwanyi bari barengukishijwe imbere ya sentare uyu munsi kwa kabiri sentare nkuru y'igihugu ca nkuru y'igihugu ya Muyinga ariko ntibashobora kuburanishwa kuko sentare yasanzwe haba ababurana haba yabashikiza amanza bose bakeneye ivyabona nshuti mwese mukunda iradio Ijwi ry'Amerika biganiriro twateguriye uyu munsi bigaruka ingaha tuboneho kandi yakane ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma hamwe na Elvina yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye ibiganiro byo muri aka kanya bigarukinga tubifurije kandi umugoroba mwiza mwese.